SBS Radio.
Ikaze kuri mwebwe mwese muri ko murakurikirana ibiganiro byacu kuri radio SBS. Nitwa Jean Paul Amede nizigama SBS mu Kirundi. Ushobora kuyikurikirana ugiye ku buhinga ngurukana bumenyi ukandika SBS Kirundi aho urabona makuru twagiye turabategurira hamwe no kuri Facebook wanditse SBS Kirundi cyangwa usanzwe ukura podcast zitandukanye haba kuri iTunes, Spotify n'ahandi hose aho ni hamwe mu hushobora gukura ibiganiro byacu eka no kuri Google Play hose uradusangayo ni Jean Paul Amede mu kiganiro cy'uno munsi aho rero tugiye kuyaga kubijanye n'umunsi mpuzamakungu hariwe umukenyezi kaze mu kiganiro cyacu cy'uno munsi sbs.com.au kugira rero dushobore gutahura ibijanye n'umunsi mpuzamakungu hariwe umukenyezi kugira ngo dushobore kumenya ngene abarundi kazi bari muri Australia bashoboye guhimbaza uwo munsi twashoboye kuvugana na Liliane Akimana ntawo nkiriye asanzwe arongoye ishirahamwe Burundian Cultural Ladies in Victoria aho ni mu ntara ya Victoria nkuko muvyumva izina ribivuga niwe turi kumwe muri kino kiganiro ndaguhaye ikaze Liliane Akimana ntawo nkiriye
mugize neza byanshimishije kuba mwaduhamagaye kuri linya yanyu ngo tuyagane kuno munsi
murakoze cyane rero Liliane umusi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi aho mwebwe mwahuhimbaje gutse
aha twahuhimbaje neza cyane twagize imana harakazuba abakenyezi n'imiryango yabo bahuriye muri parke ahangaha muri Victoria aho bokeje akanyama baranywa ibinyobwa barazizo munsi mukuru n'abana bose byari byiza cyane
ishyirahamwe mpuzamakungu oni ryari ryafashe nk'icivugo cy'uno mwaka aho ico civugo cari mu Cyongereza bavuga ngo ni choose to challenge mbese guhitamo kugira ngo ushobore kora ikintu ubona yukumenga kiragukomereye cyangwa ubona yuko gituma kikunyiganza aho usanzwe uri kumva umenga biragukuye mu kibanza warurimwo ariko bakakubwira bati nico baguhamagariye gukora mwebwe mbega ico civugo nico mwakoreye ko canke mufise ibindi vyivugo mwebwe mwahisemo atari ico
natwe nibyo twakoreyeho muri iki gihe urazi ko tumaze umwaka urenga muri chances za covid abantu benshi ntabwo baragira icyizere cyo guhurira hanze ngo bayage n'abandi bantu nkuko byaremeze kera ubu ngubu ahangaha muri Victoria niba mwarakurikiye amakuru tumaze umwaka urenga dufite ibintu bitabyaguma mu nzu ubundi bongera baturekura twaravuze reka tugerageze kuri uyu munsi mukuru w'abadamu turabe yuko twajya muri parike tuyage twari challenginze turasohoka dukora umunsi mukuru turayaga urumva ko nyine natwe ari byo twakoze
ego murakoze cyane Liliane none ngaho ni bande mwifadikanije nabo n'abakenyezi n'ubuhe butumwa mwari mufise mushikiriza abakenyezi kuri uwo munsi
mu bisanzwe uyu munsi mukuru twifatanyije n'umuryango witwa Awafna n'umuryango wa wita African Women here in Victoria niyo wadufashije kugira ngo twizihize uwo munsi mukuru hamwe na community y'abarundi ahanga muri uwo munsi twawijeje dushira hamwe ko nabivuze mu gihe muri minota iheze kugira ngo twishare tuyage abantu bose baryoherwe na cyane cyane abadamu ku munsi wawo
ego kumbure hari abakenyezi bari ko baratwumviriza murazi ko isi yugarijwe n'ikiza coronavirus ku isi yose nk'aba kenyezi bari ko baratwumviriza batashoboye kugirirwa ayo mahigwe batashoboye kumva yuko bashoboye kwifadikanya n'abandi ngo bawuhimbaze nk'aba kenyezi bumvise yukumenga ikibanza cabo ntibakibona muri ino myaka muri ibi bihe bya corona virus abo bo abakenyezi nubuhe butuma mwari mubafitiye canke nubuhe butuma mubafitiye Liliane
mugize neza icyo ni ikibazo gikomeye cyane ku isi yose ariko dufite icyizere yuko ibintu bigenda bitera imbere buke bukeya message ngiyewe nabaha no kwihangana no gukomera iyi si ntabwo yoroshye ariko buke bukeya ibintu bizagenda bitera imbere nkuko mbivuze ako kajeje twakoze ejo ni gatoya ariko kugira ngo abadamu n'imiryango yabo bahure bayage ni intangiriro abantu bahuye bakicara hamwe bakayaga nabandi bizagenda bidufasha twumve yuko ibyo bibazo atari two twenyine, ko n'abandi baba bifite, twungurana inama buke buke, ibintu bizagenda bitera imbere.
Turiko turarangiza kino kiganiro cacu, iryo shirahamwe musanzwe murongoye Burundian Cultural Ladies in Victoria, mwebwe musanzwe mukora muri iryo shirahamwe ryanyu, muvuga muti mushirahamwe ryacu kubera ko ari ry'abakenyezi, ni ibitwashitseko kuri uyu munsi wo guhimbaza umunsi wahariwe umukenyezi.
Abadamu twifuza kuja hamwe kugira ngo twiteze imbere. Muri uko kwiteza imbere harimo ibintu byinshi cyane. Nko mu mwaka umwe uheze dukora muri organization, twishyize hamwe tujya twakoze ibintu by'amazumu. Ayo mazumu
amanama, mbese ni nk'amanama abera ku buhinga ngurukana bumenyi kubera ibi bya coronavirus mwari ko murakora.
Yego, muri ayo manama twunguranye ku bintu byerekeye coronavirus, aho umuntu aronka information kugira ngo yumve ibintu agomba gukora muri ibi bihe bya coronavirus. Twunguranye inama ukuntu abantu birinda coronavirus, kandi twanze ko binakeneye yuko twakwiyibutsa neza ibintu byo kurya neza, kubera yuko muri bino bihe twamaze kubona yuko abantu badafite ubuzima bwiza ibintu bya coronavirus byabakariye. Byari bikenewe yuko muri ibyo biganiro tuyaga cyane ibintu byo kubaho neza mu ngo zacu, nabyo mu bintu ubungubu muri iki gihe tumaze gutera imbere muri organizasiyo yacu.
Akajambo ka nyuma turiko turarangiza ku mwana w'umwigeme, umwana w'umukobwa, kumbure ari mu bihe bidasanzwe, ari mu bihe byo kwihebura, avuga bati uyu munsi jewe sindawubona, ntacumariye, choose to challenge cyangwa no challenging, ntabyo mbona, simbona niyo bija, wamubwira iki?
Namubwira ko agire ingufu, agakoresha ubwenge Imana yamuhaye, kandi ntacike intege, aguma akora uko ashoboye, icyo yifuza cyose azagishika ko akoze.
Lilian Akimana, ntawe nkiriye, ndagushimiye cyane ku kanya waduhaye.
Mugize neza, murakoze.
Iyi yari SBS mu Kirundi, nitwa Jean Paul Amede, ukabashimye kino kiganiro, ashobora kugisangiza abandi, ni ubutaha mu kindi kiganiro nk'iki na Gahwane. Bye.
Urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutereshaja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenyi arigo sbs.com/au/ gahetamye radio app.